Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Inaha i Washington DC ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu y'iki gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora mu Burundi byaraye bisojwe. Ejo ku cyumweru abakandida baba abigenga cyangwa abahagarariye amashyaka bumvikanishije bwa nyuma ingamba zabo. Abarundi nabo baba hanze bafite ibyo basaba perezida uzatorwa.
Uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe.
Azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu. Abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Sylvestre Ntibantunganya wabaye perezida w'u Burundi afite uko abona amatora mu gihugu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Uyu munsi turawuharira cyane ibijyanye n'amatora mu Burundi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Aloise Bigirimana. Aloise bwakeye neza.
Abantu bashika kuri 77 barishwe mu bitero bibiri bitandukanye byabereye mu ntara ya Ituri no hafi igisagara cya Beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi muri ako karere bagiriza umuhari witwaje ibirwanisho Cooperative pour le Développement du Congo canke Codeco mufunyafunyo kuba ari wo wakoze igitero cya mbere cyabaye ku munsi wa gatandatu ushira w'Imana cyahitanye abantu 20. Kodeko ugizwa hanini nawo mu bwoko bw'abalendu wagirizwa kwica abasivile baharurwa amajana muri uyu mwaka wonyene. Igitero cya kabiri cyabere hafi igisagara cya Beni cyahitanye abantu 7 cyagirizwa umuhari ADF ukomoka muri Uganda. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR gitangaza ko gushika aho umwaka ugeze ubu abanyagihugu bahitanywe n'indyane zifatiye ku moko muri Congo bashika hafi 276 hamwe n'ibihumbi 200 bateshejwe ingo zabo. Abategetsi muri Somalia batangaje ko bombe y'umwiyahuzi yaturitse mu gice cyo hagati muri Somalia yishe abantu bashika kuri 5 Muse Nur muramuwe hamwe n'abamucungerera ubuzima. Ni nyuma yaho umwiyahuzi yari ku gapusipusi yaseka imodoka barimwe mu gisagara cya Galkayo ku birometero 6 mu buraruko bwa Mogadishu. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ntiwatevye kwiyemerera ko ari wo wagirizwa icyo gitero. Nur abaye buramatari wa leta ya Puntland agira kabiri yishwe na bombe y'umwiyahuzi mu mezi 2. Igihugu cya Madagascar cyatangaje kuri w'Imana umurwayi wa mbere yishwe n'umugera wa corona. Uwo mukozi wo mu bitaro w'imyaka 57 afuye nyuma y'amezi hafi 2 uwo mugera utangajwe ko winjiye muri iryo zinga. Madagascar imaze kuronka abarwayi 304 kandi perezida Andry Rajoelina yaramamaje ikinyobwa cyahinguwe mu gitegwa kama cya Artemisia yemeza ko gishobora gukinga no gukiza uwo mugera. Mu kiganiro kuri televiziyo na Joelina yashikirije ko uwo muntu yararwaye cyane ku buryo icyo kinyobwa tacu cyari kumufasha. Na Joelina yatangaje kandi ko igihe Madagascar izohimbaza imyaka 60 yikukiye mu kwezi kwa gatandatu itariki ya 26, icyo gihugu kizoba kimaze kuronka laboratwari igezweho hamwe n'ihinguriro ry'imiti.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji ajejwe iby'indege muri Nigeria yatangaje ko hafashwe indege y'Ubwongereza yarenze ku mategeko yo guhagarika urujya n'uruza rw'indege mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji Hadi Sirika yavuze ko iyi kompanyi iyo ndege yari yaremerewe kugira ingendo zitumbereye gutanga ifashanyo ariko yafashwe iri mu kunguruza abantu ku nyungu z'amafaranga. Ntacyo iyi kompanyi iyo ndege ndetse na ambasade y'Ubwongereza barabivuga ko Nigeria yugaye ibibuga by'indege hamwe n'ikirere cyayo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. ushika ubu ifise abantu ibihumbi bitanu n'amajana atandatu na mirongo ibiri bamaze kwandura covid 19 hamwe n'ijana mirongo irindwi na batandatu umaze guhetana igihugu cya Benin cyaratunganije kuri w'imana amatora y'indongozi zo ku mitumba n'aho imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi itayitabiriye n'amatora abaye mu gihe hari ubwoba bw'umugera wa corona kandi hasabwe ko yunguruzwa ku bw'icyo kiza Benin muri indwi yarakuyeho amwe mu mategeko yabuze ikwirakwira ry'uwo mugera covid imaze kwandura abashika amajana atatu na mirongo itatu n'icyenda na babiri bamaze gupfa ibiharuro bya nyuma by'ayo matora yo kuri w'imana byitezwe gutangazwa muri iyi ndwi umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yararahiye kurongora leta yiwe shasha kuri w'imana ni nyuma y'umwaka n'igice waruheze ibya politike muri icyo gihugu byadadanye amasezerano yo gusangira ubutegetsi n'uwo batavuga rumwe Benny Gantz avuga ko Netanyahu azoguma mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere amezi 18 imbere yo gusubirizwa na Gantz
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru Dukomereje mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi turibanda ku matora mu Burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida y'abadepite n'abajyanama b'amakomine byaraye bisojwe Desire Hatungimana yakurikiye bamwe mu bakandida mu bikorwa byabo by'ejo ku cyumweru umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza
Agasimbo umuyebe intore ingoma n'imbyino zitandukanye z'u Burundi nibyo byakiriye agatongwasa aho yasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mu ijambo nyamukuru yashikirije nuko uburimyi ubworozi n'uburovyi bizahabwa ikibanza gikomeye ariko amenyesha ko ataterambere na rimwe rishoboka igisata c'indero iyo gicumbagira ati kizokwitabwaho kugira ibindi navyo binaguke
intumbero yacu rero no kugwiza amashure hanyuma leta igashiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho fashanyigisho ivyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera abana baze baheza amashure bafise umuzigo w'ubumenyi bafise umuzigo w'ubuhinga bizobashoboza kugira icyo bafashe nabo mu iterambere ry'igihugu tuzokwihatira nanone kuraba ukuntu igisata cy'indero gitunganywa gushasha kugira ngo kaminuza y'igihugu ibe kanu kaminuza y'igihugu koko kibe icyitegererezo libe nituta riramurira igihugu incabwenge zibushitse zizoshobora kuja mu bisata bitandukanye byaba iby'intwaro canke by'ubuhinga byotuma Uburundi bushika ku ntumbero y'iterambere rirama kuko aricyo cipfuzo c'abarundi n'abarundi kazi
ikindi gwasamenyesheje ko azoshira mu ngiro niyamara gushikira ubutegetsi nuko umukozi azohabwa agaciro mu vya akora kugira nawe abikora nezerewe
ingorane ya mbere tubwiriza kuronderera gutorera umuti nuko twokwiga ingene imishahara yo bumba abayihabwa uhereye kugutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa nk'agahembwa make icyo bita smig mu gifaransa kubakizi ni mpunyapfunyo y'amajambo salaire minimum interprofessionnel garantie amafaranga yaba ku muntu yakoze akazi kabayabaye yaba kubakora akazi ka leta haba kuri banya kuba baducungerera umutekano bose imitima yozu ya gahinda nta ubumbwa n'umushahara bizoba ngombwa rero ko leta twicarira icyo kibazo kugira ngo abantu babombwe n'umushahara bakorera gutyo tubakingire agatima ko kurya ibiturire no kunyonyeza
abanywanyi w'umugambwe senere atari hake niborohewe kugira abashikaho mu ntara ya Gitega nkabaje bavi Bujumbura bageze mu giheta abapolisi babahagaritse igihe kitari gito kuko Evariste Ndayishimiye umukandida wa CNDD-FDD asanzwe avukaho mu giheta ariwe yari yagiye gusengera kuko no w'Imana mu mugambwe uri ku butegetsi bari babuhebeye gusenga kuko ibikorwa byo kwiyamamaza babisozere kuno wa gatandatu kuri Etes Kamenge mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Ruyigi abanywanyi ba SNL bakaba batorohewe mu kwiyunguruza kugira abashyiga itega kuko imodoka bitafuso bazanye gupakira abantu. Francis Rohero uwigenga aho yamamarije muri Bukeye mu ntara ya Muramvya yabanje guha ikiganiro abamenyesha makuru imbere yuko aja kusigurira abanywanyi biwe imigamba bafitiye muri ico kiganiro akabanegura cyane cyane ingendo yabamwe mu bajejwe intwaro be na Seni muri kino gihe biboneka ku itariki irakorera bose akayisaba guhindura imbere yuko abarundi binjira mu biro by'amatora.
Turiko tubona umengo bimwe bimwe byakozwe biciye mu nama n'ingingo ni nko gushiraho abajejwe ibiro bijeje gucungera amatora ni nko mu byo gukurikirana ingene ibikorwa by'amaliste biriko biraba aho byinshi usanga bishika twebwe tutabizi kandi turi mu bategereza gukorana na Seni na cyane cyane ugasanga n'abanyagihugu bavyumva ko kuma radio batazi neza ingene byateguwe tukaba twari twifuza yuko ico o mu gihe hari amasaha ashika 72 imbere y'amatora ko bogerageza kugikosora kugira ngo abarundi baje mu matora batahura bategera bashobore no kwakira ibiyavamwo atantambamye. Hari henshi twagiye turaca mu ntara aho dushima inyifato y'abarongozi ivyo mugabo ntivyotuma twibuyobagiza ko hari intara zimwe zimwe habaye ugufata minenegwe imyamamazo na cane cane ugasanga hagati y'imigambo iri kiryamamaza canke abarongo y'intwaro abarongo y'ubutungano imbere n'umutekano bavyifashe mu kutariko gushikaho hariho n'abarundi bapfuye bazira imyamamazo bazira kutihanganyirana.
Corona musi wa nyuma w'imyamamazo Gaston Sindimwo yari ku kibuga cha Komibu Nyakabiga ahasanzwe avuka, Diodone Nahimana nawe yari ku kibuga cha Tampete mu gisagara cha Bujumbura mu gihe Domitien Ndayizeye wewe yari mu ntara ya Rumonge. Leo Sinyenda Kumana akaba yasozera igikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa gatanu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Hatungimana.
Kubakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika ndabasuhuje hano I Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano I Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye. Mukomere cyane.
Tukivuga ku byerekeye amatora, bamwe mu barundi badafite amahirwe yo kuba bari mu gihugu no kubasha gutora bafite icyo basaba kandida perezida uzatorerwa kuyobora Uburundi. Abo barimo impunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bifuza ko uzatorwa yazita ku burenganzira bwa muntu no ku mutekano w'abaturage. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri muri Congo, Vedaste Ngabo, yavuganye na bamwe muri izo mpunzi adutegurira iyi nkuru.
Nipfuza ko umuprezida yotogwa yoba se barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi babahugu kandi barabene igihugu. Icyo twipfuza rero nuko yodutunganiza twese kuri twese. Hari kiri nagombye kongera bariko barandikisha nkaratasi ndangamatongo ku matongo twebwe siho turi none katari ho turi bakabiko barandikisha nkaratasi ndangamatongo ko hari uzo hava yandikisha itongo giwanze no bana rariguze ko hari uzo hava yandikisha itongo ry'umuntu kukata hari rizogenda gute azobe se barundi ivyo bintu nivyashika mu kuba twaratashe twebwe nka batwemereye ko dutaha azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo kuba twandikishije amatongo ntibazo hava bavuga kumengana kugumuka.
Twivuza ko nk'impunzi mu prezida yatogwa yoza ari mu prezida agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi agahagarika icagahohotero k'abantu bamwe bamwe kuko turumba ko twari twanabonye ko harabantu bamwe barabarakinyizwa ijoro n'umutaba ariko kuberako atemenyesha makuru bihari ngo bishobe gutanga inkuru zose bigatuma ibiriko biraba ijya nino mu misozi bitamenyekana ikindi nuko yoza ari mu president ateze imbere igihugu nabene igihugu akazana imigambi ihera ku mwene igihugu wo hasi nduga ashobora kumuteza imbere kagira imigambi iziteza imbere rwaruka mukuru hakaza
uzatogwa mu Burundi nuko yo twarira bose hamagahindura urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera kuko benshi bararondewe bakazi bitero mu ijoro ugasanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose akagarura umutekano kuri bose agahereza n'abantu buzi kuko ubukene ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakunda na bose akaba agatwarira bose
nifuza ko soba mu Burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokirwa tugezeyo kuko uravye nkaba urwagiye tubona ave Tanzania benshi bahunguse bagegeze guha n'ibibazo bero zabazokingirwa nariko bakuraza ko bazodukingira akaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi batacahohoterwa nk'uko twaba tubyumva hariya cyangwa uko byamabiri
kwipfuza yuko nyoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tubona tiho turahangayika tukaronka akazi nk'uko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma akigisha n'abana kujya abana
batabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu ntibafata kumwe mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abene igihugu bagisangiye gupfa no gukira ibyo bakora bikurikirane bareke guza baratoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibere ku mugo mukuru amaraporo barayaronka bakica amatwi bo baraye bakereye umenga badasangiye umugambwe baze ngo n'indi kacha bumva wapi abantu bumva ati nakabamwishye bagira amatohoza bamufashe ejo zubona mureha kagira ati eh wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwazoza azofata kibazo cy'umutekano mu minu tunganize bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe apana gukingira kibaba abo basanga umugambi
twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko president bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nkuko nabandi bari
turabara mukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abo nyamwe mu mpunzi z'abarundi ha mu nkambi y'akavimvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi biteguye amatora kwa gatatu w'icyumweru gitaha tukiri kuri amatora y'uburundi perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye iki gihugu kuva mu 1994 kugeza mu 1996 arayabona ate yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mundikije
kuri kuragira neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turibwo agiye buri myaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere nuko menye uko aya matora abantu bari kwahiganwamo abaye haheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano ya Arusha akaba kandi hagiye buri myaka 15 Uburundi ufise inzego zicije ubutekano zihurirwamo abarundi abarundi kazi baturika mu bwoko bwose ikaba ari ndabikobeye cyane abantu bose bitoza batezwa kuba abakubahiriza icya kabiri mbona nuko muri aya matora ibyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politike biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu namashinga amateka kibaza cy'ishinga amashinga amateka canke mu bantu zo bakomine ahambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga ni n'abantu bijunja mu gihugu uravye uwahoze arongoye igihugu uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'amashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko n'ukuri atahoza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa n'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko baritoza ufise muri bo imyaka mike afise imyaka ngira ngo 40 iyindi ntambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi busaba ofise umukuru w'igihugu mushasha ubwa gatanu nuvuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu namashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu namashinga amateka gusumbya uko biri ubu
ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatonde Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza
si byo gusigura ahubwo ni byo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko baritoza ubwo rwaruka uvuga ruva mu migambwe harimo bere barongoye bamwe bamwe icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese acayumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kubishyira imbere bazobanza kuza kuzimya umuriro aho rero je icyo ndabasaba ni uko bavuga batadidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo gwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato gwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira niko ruzoreko ruriyononera aha rero niho ngira nti bokije kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kure kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe ntacyo bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokarasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza
yego mwihweje muri rusange rero ikintu mwiteze mu matora ni ikihe
nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza hanyuma tugashyira ko n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu ni ukwita junja bashigana wese abishyizemo ishaka ni guvu ayo matora azoba neza azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane aba bitoza bo kwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyiyumvira umengo baratsinze byarahetse burya iyo ugiye mu matora ntuba uzi icyazovamo na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyine ubene igihugu uko tubivuga bagashyize ikiri ku mutima nk'uko babivuga bonyine wowe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza uwatowe nawe akamya abatorewe u Burundi adatorewe wenyine kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije kiba kimugize umwungere wacu
ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika atabarorerezi mvamahanga n'amashyirahamwe kandi amashengero yo mu gihugu washaka nka 40 ivyo birizeza abanyapolitike bose
niko byifashe nta kuri twogira kirandone urabona mbaye ndareka nuko ashora ko hari gorane zituma batashoye kuza mu nteguro abona niki kiza cha coronavirus iko kimeze nabwe muranumva muri mwiju rya Amerika bavuga yuko harabakorera muhiri wabo ndarabyogora kugira ngo tugire ngo nihagira baza kuyaraba bavuye hirya no hino jende baza yuko abo barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abe n'imigambwe n'abitoza babigiyemo hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cyotuma abarundi bizera ibyo ari byo byose ko bigenda kose matora zoba kandi hazogirwa ikivuye ngo cyo dusabye gusa nuko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza abarundi kandi ntaba amajambo gusa ikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise na cyane cyane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi se ni ubutumwa y'amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute
agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo harashobora kubura ikibi bamvuga ko uko wigenza wewe niko kuzoweza kukaguhiteka kuko ibi bintu biri kubirashika by'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma gashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbetwe twa tutarimo ndazi umugambwe sabanya Frode baravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe IPRONA ubwo twebwe muri Frode mu tugira ikibanza nico gituma rero burya muri ko murahananira ibintu iyo wongi kitugitegera neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya nkagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimo yuko ikizuba muri aya matora kizoza kemerwa n'abarundi kikanakiza Burundi kije koko cerekana koko uko Abarundi bashikiriza uko yumvira hanyuma gusa nabo bahiganwa ndabisubiremwo ategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko Abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira kiragiye birashika matura agira muri kino gihugu kuva twikukira mu 63 ugace mu 23 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wewe yumvira nukutegura mutima rero akabanga kari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishikirizwa na bene Burundi uzotorwa rero aremeshe abarundi bose ica kabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu c'abarundi bose atari igihugu c'umugambo uyu cyangwa ivyumvira uko ubonore turiko turatora Burundi tuzatumushize hejuru kugira ngo atubire twese umwungere atubire twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose niri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere niri mu mahanga urabona ko dufise n'imbunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'abarundi bose.
Frederic Mpundikije wakoze kudutegurira iki kiganiro. Namwe nshuti banywanye bijwi rya Amerika mukomeze kutugezaho amakuru y'iwanyu haba ku matora y'u Burundi cyangwa se ku bindi bintu bitandukanye mwifuza gusangira n'izindi nshuti z'ijwi rya Amerika. Ni radio yanyu mwese mwifiteho ijambo ntawe heza. Ariyo niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hirya no hino mu ngo zabo n'abafashije kubibagezaho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyizi Bigirimana. Fasil Gebeho niwe washyize hamwe ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe iwanyu, mu banyu no mu byanyu. Mukomeze kwirinda virusi ya corona kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.